Tuwashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika aha Washington DC muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane nini nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda muri Uganda mu karere ka Kisoro no mu icungararo yaho muratwumva atankumanzi kuri FM zitandukanye kanye ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Facebook, Instagram, Twitter na YouTube ni VOA radio yacu
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku nshuro ya mbere Uburundi bwararonse ubwato bunini butwara abantu n'ibintu bukorewe muri ico gihugu. Ubwo bwato bwitwa MV Musumba A canke rimwe. Amazi ya mbere bwagiyemo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika bwagiye muri ayo mazi ku munsi wa kane higenekerezo rya 2025 ukwezi kwa gatanu buvaho bwakorewe muri commune Kabezi mbujanwa mu kivuko gikuru co mu gisagara ca Bujumbura. Ubwato MV Musumba A buzoguma kuri ico kivuko kugera butanguye ibikorwa vyabwo nyezina nkuko tubibwirwa n'abari mu ishamwe ryakoresheje ubwo bwato. Muri isanga ino munsi twabatumiriye Elvis Hatungimana ari mu bakurikiranye ibikorwa byo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa ku munsi wa mbere gushika uhere imigambi itandukanye yabwo rero arayizi. Elvis Hatungimana ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kanya kugira ngo tuyage kuvya MV Musumba A.
Murakoze Diane nahazwe. Murakoze cyane.
Nuko rero uratutwara gato kuva ubwato MV Musumba rimwe canke MV Musumba A mwabwise mu Gifaransa mushize ko A bwiyumviriwe gute bwatanguye kwiyumvirwa ryari?
Ubwo bwato bwatanguye kwiyumvirwa mu 2019 2022 niho biyumvirwa mu nyuma bagerageza kubishira mu ngiro kugira tubishire mu ngiro harimo ibintu byo gutuma ko ibikoresho bidafata umwanya mutoyi mugaca mwibuka neza muravye mu 2020 yakiza COVID-19 vyari vyoroshe tuca dutangura kubwubaka mu 2021 mu kwezi kwa gatandatu. Ubu rero akaba ariho dushoboye gushira mu mazi.
Umuntu atarabona ubwato Musumba MVA turamutumiye aje kuri ubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu aburabe twashize ko video twabihawe uruhusha n'abanyene bwo. Ariko Elvis nk'umuntu ariko aratwumva ashaka kumenya ati Musumba busa gute bungana gute ugenekeranije busa gute?
Ubwato MV Musumba A burera buriko ikimenyetso buranditseko MV Musumba A nkuko ije kubivuga bukagira na couleur ya gris kono bivuga. Hama ni ubwato bunini cyane, ni ubwato bunini ugereranije n'ubwato na animata dufite ngaha ku kiyaga cya Tanganyika. Ni ubwato buzaba bufite ubushobozi bwo gutwara ibidandazwa bingana birenga 1,600 gushika nko 1,800. Murumva yuko ari ubwato butari buto ugereranije. Cuno kwibaza n'ubundi buryo twahora dutwaramo ibidandazwa ngaha ku kiyaga cya Tanganyika.
Nuko reka ndaza kugaruka gato ndakubaze ibindi bitandukanye ku kungene wobandanye tugenekeraniriza ubwo bwato, ariko kugira ngo sinisangize ijambo mbanze nakire abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise utubazo bakubaza. Turahera kuri Richard. Richard itaze ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Uherehe Garisha.
Ni mutara cha Bujumbura.
Akabazo kawe ku bwato MV Musumba A. Akabazo Karishara Elvis.
Murakoze cyane Richard. Ndagukengurukiye cyane ku kibazo mubajije. Ubwato bwaragiye mu mazi nibyo, ariko ntiburatangura gukora, ariko vuba cyane buratangura gukora. Kubera hariho ibikorwa by'ibanze kubusabira impapuro zemera yuko bushobora gutwara ibidandazwa. Harimo ibintu byinshi, harimo amasiransi, harimo amasertifika atandukanye. Mugabo twizera neza yuko bitazomara igihe kirekire. Ndizera neza yuko vuba cyane vuba ko ubwato bwacu aribwo bwanyu buzatangura gutwara ibidandazwa nakukiga cha Tanganyika.
Urakoze cyane. Twakire na Eloge ikaze ku ijwi rya Amerika.
Allo,
ikaze Eloge, uherere he? Akabazo kawe kwa Elvis wo mu bwato MV Musumba A.
Kibazo cya mbere naganda mubaze. Ubu bwato buzabwerekeye kuja muri East Africa canke buzogenda no mu bindi bihugu. Akabazo ka kabiri. Ni byiza kandi birahimbaye ko na mu Burundi turafite ubwato twikoreye. Niye migambi projet d'extension ariko barategura kugira apare y'ubwato aboneka n'izindi moyede de pasma ntabwo ayeriyene nayo nyine ikore ubikoresha nyine twe nyine twiguriye mu Burundi tutayinze gutira nco n'ikindi kibazo nari mfise.
Yego, urakoze ugira umunsi mwiza.
Urakoze nawe.
Yego, Elvis utubazo twa Eloge i Bujumbura.
Ndagushimiye cyane Eloge. Ubajije ikibazo cyiza cyane, ubaza yuko ubu bwato bwakorera muri East Africa cyangwa ibindi bihugu bushobora gukoreramo. Nagira ntangure ntange umuco gatoyi kuko ubwato ni bukorera mu mazi. Bukorera mu mazi ni ukuvuga yuko buzokorera ku kiyaga Tanganyika. Buzokorera na cyane cyane mu bihugu ikiyaga Tanganyika, urabye u Burundi, ukaraba na Tanzania, ukaraba na RDC na Zambia. Nibaza yuko ari byo bihugu biri hive handira Tanganyika. Ubwo bwato niho buzokorera. Ariko hejuru yuko bukorera ngaho, murazi yuko ibyo bihugu bifite amapo. Navuga yuko ayo mapo arabikugira ibivuko, arabikugira ibice bitanga ayo marchandise mu bindi bihugu byegereye. Bisigura ko ibidandazwa bivuye muri Zambia, ibidandazwa bivuye muri Republic Democratic du Congo, bishitse ibujumbura hariho ubushobozi ko bushobora kuva ko ibidandazwa bishobora kuva ibujumbura kaduga mu Rwanda ikagenda mu Buganda bigiye n'amakamyo nkaba nibaza yuko ni nayo mpamvu ikomeye nibaza yuko hariho n'umugambi wa leta mwiza cyane ukwagura igisagara cya kivuko cya Bujumbura ego
akabazo kakari
ama kubijanye n'ibintu bya projet d'extension twebwe gushubunya ngaha ku kiyaga cya Tanganyika na cyane cyane ngaha ku kivuko cya Bujumbura nta ngenzi nyinshi zihari zigenda mu bihugu Zambia muri Republic Democratic du Congo mu Tanzania baciye mu mazi nagira ndabamenyeshe yuko ubu bwato bwacu ni ubwato novuga buri mix buzaba butwara abantu bwongere butware ibidandaza ariko icyo buzotwara nyamukuru ni ibidandaza kugira yuko n'umuntu azakeneye kuja muri Zambia akeneye kuja muri Tanzania cyane cyane kuri Kigoma turashaka kumufasha muri ubwo buryo icyo nkaba nibaza yuko hari ibibanza byiza biteguwe muri buno bwato kugira abantu bashobore kugenda bamewe neza gushika urugendo rwabo rurangije
urakoze cyane Elvis duce tugusaba turumva ijwi ry'imashini inyuma yawe rikunze ukayimyutinga canke ukabura izimije gatogera ntibigume bitugaruka ko uzobukoze twakire na Jean Mugisha ku yindi murongo wa telefone Jean Mugisha ikaze ku ijwi rya Amerika uhererega Mugisha
Zambia Rusaka
ngira ngo musumba izobashikira bukebuke akabazo kawe kwa Elvis
naho ko ni cyane ngomba bodiso aho he kutona ngomba mvuga huko yeye ngomba umutama nyene Elvis ngira igende iki gihugu cha Zambia ndakibayemo amazi ngende zitari heza mu Burundi nino urabye rugendo dufata urugendo rwo kuva ino tukiciye n'imodoka tugaca muri Tanzania ni urugendo rw'iminsi ari munsi y'ine kandi ni urugendo ruba ruhije iyo rero mu Burundi hari hasanzwe ubwato bwa Congo bwashobora kuzana abantu muga benshi baca mu Kinyegero bakava aho bita Impurungu Zambia bakaca baca muri Congo bakurukira ubwira kenshi baca bajya mu Kibitoki niho baca bajya mu Kirumba Kinyegero ntibari ibintu byemewe n'amategeko rero buko cya Bujumba gena hakiye muri hari deni BGF naho nyine twadariza kiyo mategeko desi nzi ko waba amasuruhusha tumi abantu ko bafata ingendo za Zambia mu Burundi nagomba ndavuye ko ngira niburi buri ku munsi abantu babarenga nka 1000 bafata urugendo rwa Zambia no mu Burundi era abantu sinzi ko baba barabindiye ko bagasaba uruhusha ko twara abantu kuko ni benshi ni ngiyabare nk'igihumbi ku munsi bagiriginge yego rero niteka kuri twebwe ahubwo kuri urugendo twaba dufata dukaca Tanzania n'ahantu hagoye urara mu mashyamba mubwirara muragenda si urugendo w'isefu muri make rero nashaka aduha umuco hama ndanakeze n'igihugu cy'u Burundi kuko niteka ngira twatewe
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia mbe uri muri Lusaka
ndisante nyine mu Lusaka
vi urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho Lusaka Zambia
okay,
Elvis akabazo ko muri Lusaka Zambia arakumva
murakoze cyane twarabiyumviriye ko cyane twariyumviriye ku ngenzi iza ngaha ibujumbura zija mu bihugu duhana bihano bibe na ikiga cya Tanganyika ni nacyo gituma twashyizemo icyo gisata cyo kunguruza abantu dukoresheje ubwo bwato ariko nagira ndamumenyesha yuko mugisata cunguruza abantu mu bihugu hariho impusha zisabwa hariho impusha zisabwa n'ushaka kugira voyage yiwe kugira urugendo rwiwe hariho ukuntu biba bitunganijwe nimba ari mu makonsuli nimba ari mu ambasade ariko twebwe ku muntu akwije ibipapuro nagenda mumenyeshe yuko twe natuza dufise ama autorisation impusha zikwiye kugira dushobore gutunguruza abo izo ngenzi ego aho rero ni umutekanya cyane ariko hejuru y'ibyo onya nibaza yuko tuzokunguruza ingenzi zikwije ibisabwa n'amategeko rero twatabirira abarundi n'abandi bo mu bihugu bihanuriwe n'ikiyaga ca Tanganyika yuko twebwe turi ihora iruguruye tuzoheza ukwije ibyangombwa bisabwa n'amategeko y'urugendo tuzoheza impusha tuzoba tuzifite murakoze
urakoze Elvis kuri uwo muco uri kuratanga twakire na Emmanuel ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane ndi i Kigali mu Rwanda
kaze muri isangano twagutumiriyemwo umwe mu bazi umugambi wabyaye MV Musumba A
tabazo nabaza umutumirire ese ubwo bwato bwaba bushingiye kuri leta niyo yashoyemo amafaranga kugira ngo ubwato bukorwe cyangwa se ni nka koperative y'abashinzwe gutwara abantu mu mazi kugira ngo twumve ko bitazagorana kubona ibyo byangombwa bindi bizabasaba gukora kuba gukorera mu Burundi muri ayo mazi nicyo kibazo nabazaga
urakoze Emmanuel Kigali mu Rwanda bwira umunsi mwizuri indiririnyo ishu kuri radio
murakoze cyane
Elvis ndagusubije mikro ni jump
yego Emmanuel murakoze cyane kuri ico kibazo ikibazo cy'inkora mutima ni kibazo nibaza yuko kisaba inyishu kandi yumvikana leta mu migambi yayo ico no kwita reproje kwiyohitera harimo yuko twoteza imbere ikiyaga ca Tanganyika bisigura ko umuntu uwo ari we wese adanye umugambi uguteza imbere igihugu biciye mu kiyaga ca Tanganyika mu biravye no kuri rubuga rwa ADB nashaka kubona yuko le transport la kiste iri mu ma secteur prioritaire leta ishiri imbere ubwato ni ubwo bagwije tunga nk'uko n'undi mugwiza tunga wese yoza akagira ama investissement mu bisanzwe iyo ibintu bitunganye leta ikubera impambanyi rero nkaba nibaza yuko abagwizatunga prive ku kijano ivyokoroherezanya nibaza yuko biri mu migambi leta yashizeko priorite cane gose
ni ukuvuga ko leta nta na bimwe twita ga pourcentage na gatonya ibifisemo ga Elvis
ubwato ni ubw'umugwizatunga asanzwe ari afite n'andi masosiyete ngaha i Burundi amasosiyete menshi ahurikiye mu ishyirahamwe Musumba Holding iyo Musumba Holding irimo amasosiyete menshi ya y'umuntu yitwa Mugwizatunga yitwa Uwiragiye François rero ubwato ni bw'umugwizatunga yitwa Uwiragiye François ka buri muri iryo muri yo huriyo jane na societe yiwiwe biri muri musumba ordinary
murakoze kuduha umuco twakire na mal sindiko nimba mvuga mvuze izina ryawe nabi uranyihanganira ko niko bambwe muhinga bw'ivyuma mal ikaze kujuga amerika witwa mal
mora marke
oh marka
marke yuri
marke yuri kwerehega marka
zambia
Rusaka nkaba mugisha canke wowe uri mu kindi gisagara
Rusaka muri kaje bita mutendere east
akabazo kawe kwa Elvis
manje kora mutumire
arakumva
akabazo ofise mbazo mutumire ntitwazo dushika tubiri bwa mbere no vuga ati Burundi kigo cy'Uburundi cyateye intambwe bitega ku gihugu no kuba kibamo akabazo kanje fise naka akenshi cyakunze kubona ibidandazwa dufatiye nko ku gitoro bikunze guca mu mabarabara ugasanga cateje ese cyo bakigiye guca mu kiyaga Tanganyika kigashyika n'ingoga dufatiye ku mabarabara usanga amazi n'abaho bitero bishobora guca bimeze gute akandi kabazo kagira kabiri mbeni kubera iki igisata cyangwa umugore atunga yipfuje gukora ikintu kinyako gusumba icyo leta yoba yasizemo imitahe naje nk'akarorero barigeze kuvuga ko Burundi bwipfu bwari bushaka kugura indege ufatikanije n'ishyirahamwe Sabonoro n'irindi shyirahamwe hamwe na leta ariko byaratebye ariko iby'umuntu bikaba bije n'ingoga gusumba icyo leta iba yasizemo ukuboko hoho ni kubera iki akandi kabazo yavuze yuko biteguriye kuzoza batwara ingenzi zikwije ibisabwa n'amategeko ni ibihe bintu bituma umuntu azoja muri ubwo bwato azoba akwije ibisabwa n'amategeko nibyo bipapuro duhabwa na migratio hariho ibindi bipapuro biza bisabwa cyangwa murakoze cyane
urakoze Marc ngaho muri Zambia
Okay, murakoze namwe.
Elvis urumva ko ufise ibibazo byinshi bivuye muri Zambia ngira biteze byinshi kuri Musumba, MV Musumba A.
Twagira abafiya benshi.
Mu mwishuri.
Hari ibidandazwa byinshi. Mwumvise ko hari n'abantu benshi bidetasa. Kubona rero bashobora kubaza ibibazo nk'ibyo onya kuri jewe n'ibintu nibaza yuko ari ibintu normali kandi byumvikana.
Yego, akaba utubazo twibereye.
Nshimire cyane, Yuri Marc. Ariko nongera ndamusaba ikintu kimwe na cyane cyane mu kibazo cy'uwiwe areje ko avuga yuko donc ino byagwiza tunga binyaruka gusumba ibyo leta iba yashyizemo itahe aho jewe mutumire wanyu nibaza yuko yaba harimo uvugira leta aho onya nibaza yuko yaba ashobora kuronka ikintu ashaka kwishyura kuri ico
nta cyo ishure ibikwerekeye
ego yavuze yuko intambwe igihugu giteye ari intambwe nziza cyane intambwe izofasha ababa mu gihugu n'ababa hirya y'igihugu bakeneye koroherezwa mu ngendo zabo no mu gutwara ibidandazwa byabo ibyo nibyo cyane rwose uravye yo transport yo mu mabarabara ibyo nigenda ukaraba na transport mu mazi ibyo nigenda cyo kimwe kuko ubwato butwara ibintu byinshi mu mwanya uraje nka nk'ubwato dufate ufise nka ushaka gutwara nk'amatoni nk'akarore nk'igihumbi n'amajana atanu canke birenga urashaka gutwara ibintu vyotwawe n'amakamyo mirongo itanu ugaca mwibaza muti rega none amakamyo mirongo itanu ingene ushobora kuyamanajinga kugira harimwo ibintu byinshi ingendo amakamyo afata imisozi aduga baca bumva ibyo bita amortisme ingene bica bigenda baca bumva combien de camions il faut amakamyo angahe aba akenewe kugira mushobore gutwara ayo matoni 10,500 baca bumva icyo bita rotation mbega si se ikamyo 20 canke 10 kugira ibyo bidandazwa byanjye nze ndabikure iyo biva binshikira bizogira amahotasiyo angahe uzirungika ibyo kamyo zawe 10 uzirungike inshuro 5 mucamwumva onivo ya konsomasi mukumva n'ibyo bindi nababwiye bya amortisme amateste ho change rik mucamwumva yuko bica bituma rero cy'ibyo bidandaza nukubwa yuko le marchandise ziciye mu bwato kenshi zishika kuri kuntoyi
hama kukabaza kugira ngo twihute mu kwishura kugira ngo tugerageze gufata ibibazo bya benshi ni benshi baturindiriye uzura uravunagura
isigura yuko ibyo bidandaza bice bishikira umuguzi wa nyuma ku giciro gitoyi gusumba ugereranyije n'igiciro ushobora kugurisha ko bacibicishije mu ibarabara murakoze
hama kukabaza nakoka ibyangombwa bavuze ati n'abantu bazokenera ibyangombwa kugendera muri ubwo bwato ibyangombwa umuntu yoba aritegekanya kugira ngo azoshobore kujya umunye kuja muri musumba muri MV musumba ani nk'ivyaye
ibyangombwa ni bazahubwiza mu gihugu uje mu kindi birasaba yuko ufise ibyangombwa ingazi ari document de voyage bikaba bizana n'igihugu n'amasezerano cyangwa imigenderanire igihugu gisangiye n'ikindi hama ufiyo document de voyage ukaza bakagushyirira ko nimba ari viza nimba ari ibintu nk'ibyo ubonye
mbega ndakubazega mbe Elvis muri MV musumba a mumeze gute murafise abazo bafashe ibyo bikorwa byose abazo bari mu bwato batanga utufungurwa bagira iki bavuga ko abantu bicaye neza mwaramaze kuronka abafise ubumenyi bw'ivyo bintu bose
yego cyane barategekanije
urakoze twakire na Gana ku yindi murongo wa telefone Gana ikaze Gana uratwumva uratwumva kuri telefone ga kana gana muhinga bw'ivyuma sinzi izina bari ko rambiye ko ari
ndabumva ni kana ntabwo ari gana
ni kana urantunga bambariye gana byari byantangaje na Jewe aka uherehe ga kana
ya ndi mu gisagara cha Goma muri Kongo
Goma haravugwa maki
na meza turashima
akabazo kawuvunagura kugira ngo dushobore kwakira ibibazo byinshi dusabe ababaza mubaze muvunagura n'umutumire ishure avunagura wihute rero ubaze kana
no manza kubashimira byimba mutima n'intambwe ku Burundi n'intambwe ndetse no manza no kubanyamahanga bumva Burundi akabazo kanze kambere musumba turashaka kumenya ndi muzaga Tanganyika hari habuze iki kugira uwo mugambi wa urumbira bwa mbere akona akabazo ka mbere mugenzi ubonekeza ishikagurika ry'ibarabara rya Bujumbura ya Rumonge muri kanya nde musumba yubitegekanya gupakira abantu ibakora ku bivugwa cya Bujumbura ibashira mu ntara za Rumonge n'amakamba akabazo ka kagira gatatu nako ka nyuma bavuze yuko bazopakira abafite ibyangombwa mbe mu ntango uwo musumba yoba yatanguye gukora nk'akazi cyayo rikimwigeragezwa mbega nimba niyatangura itegekanya gutangurira hehe mu bivuko bigize mu bivuko Burundi buhurira ko n'ibindi bihugu bica mu cyaga Tanganyika murakoze ndabindura kanisha
ariko kana ikibazo cha mwitambire ndagihindukiza kuko wabajije ngo hari habuziki yakubwiye ko hari bibaza adashobora guterura umuntu bo bari numvira umugambi barakoza ahubwo ndamubaza uyo mugambi icatumye muyumvira n'icari unkundira akabazo kawe nibaza ko bitokunda ko ishura ndagasubirize nakakiwanje urakoze kana muri Goma
Ego murakoze.
Ego Elvis akabazo kambere ndagasubirije. Ni giki inkuru umwana isubira inyuma batubwiye ibya musumba ryari byatanguye kwiyumvirwa mu 2019. Ariko none ni giki niyahembarutso vyagenze gute ngo muvyuke banye no mugambi banye n'icyumviro muti turakwiye kuvyara akana kakato. Canke urwana runini kuko nabonye ari runini.
Eh. Murakoze cyane dia.
Mhm.
Nagira ndababwira yuko ibikintu cyose kiragira aho giherera naho giherera umugambi twebwe aho twawimbiye naho twabone yuko canke tukaba konse yuko ico kintu gikenewe ego ama aho tuzokorera ngiriye ko tuzaza yarabajije ati mbega muzokorera hehe twe tuzokorera ku bivuko bikuru bikuru Okay, that's a tongue. Mhm. Iki vuko cha Murungu mu kihugu cha Zambia, Kigoma mu gihugu cha Tanzania, Kalundu mu gihugu cha Republic Democratic du Congo, Kalemi mu gihugu cha Republic Democratic du Congo.
Mhm.
Ariko umugambi uko two ubumura rumonge canke nyazalaka.
Mhm.
Ko arubutubwiye ngira ngo n'abanyereza tuyumvire cyayo uko twoshobora kubishira mu ngiro murakoze
urugendo rwanyu rwa mbere ngo muramaze kwiyumvira aho ruzova rukagera rwa mbere na mbere
gushika unyama kubanza tukabangira
hanyuma ngarutse kuri ka kabazo ka mbere numva nkifise inyota ari haho utashikiye wavuze ati igihe cyose umugambi uyumviriye haba ubona ko gikenewe ariko hari igihe uvuga ati ndavyutse ngiye kukiyaga nshaka guca hariya ndabona nitahe ikintu ca mbere cabasunitse hambavuye kuvuga ngo birakenewe hari indi kintu cabasunitse hari impano mufise muri mwebwe mwumva mukunda mu vyubwato hari ikindi kintu ca kabiri canke ca mbere cabasunitse mukavyuka umunsi umwe ati tegereza kubona umugambi w'ubwato ukorewe mu Burundi.
Ego. Ico kibazo nibazo jewe nka jewe congora kwishura. Ariko kuri la question form mu minsi iza mushoboye gutumira nk'umu amateur washoboye gufinansa ico gikorwa gutanga uburyo bw'ico gikorwa nibaza yuko yoba bahagaze neza kugira ashobore kukibishura neza
nuko twakire na Norbert ku yundi murongo wa telefone ni Norbert ikaze ku juri rya Amerika ego turakomeye uherere hega Norube
ndi mu Rwanda mu karere ka Rurembo murenge no wa Buyoga
mu Buganda muri Uganda
i Buyoga
sabwe
mu murenge wa Buyoga
uri mu Rwanda canke
mu Rwanda
mu Rwanda akabazo kawe rero kumutumire twagutumiriye
mbere na mbere tubanze tumushimire abantu byiza ari gutanga kuri ubwo bwato ariko se njye nkibaza kugira ngo ubwato bubashe kuba bwatwara ayo matoni cyangwa se abantu ni rihe suzuma ribanza gukoreshwa kugira ngo iyo mitwaro ibe yajyamo ikindi kibazo cya kabiri nkibaza ni se ubwato bushobora wenda kumara imyaka ingahe ni urugero wenda ni icumi wenda icya gatatu nkibaza ni se ubwato mu kubukora hari abanyagihugu bemerewe kubukora cyangwa se gutumizwa imahanga nk'uko wenda umuntu ashobora gutumiza imodoka
urakoze ugire umunsi mwiza
yego
utubazo twa Norbert Elvis
Norbert arabajije yuko ko hari amasuzuma aba imbere y'uko ubwato bugenda ego cyane amasuzuma aba kuva mugitangura kubwubaka ko hariho abahinga babijeje ari bisata bijeje hariho igisata cha autorite maritime kiringa ibujumbura na muri igihugu cacu icyo gisata giteza ku inspect gusuzuma ku etat par etat ku rugendo rwo gose ingene inyubako ziri ko ziragenda ingene ibikoresho mushira ko ingene ingene biri certifié ushika naganda bamenyesha yuko si nk'inzu umuntu yubaka nazo nyine n'amazu abafise abazikontrola ngati kintu twubatse hama umunsi umwe turiyumvira tushira mu mazi hama tukaca twiyumvira yuko tugira tugende oya aba namba hariho abahinga babijejwe twagumye turi kumwe n'ubu unya tukiri kumwe kugira bashobora amasuzuma akwiye ego hama ya bajije umuntu ashobora kubaka ubwato uwo ari we umuntu wese yumva umugambi arashaka kubwubaka
oya reka tuvuge kuri musumba reka tuvuge kuri MV mvuga ngo MV musumba a gubatswe nabandi
MV musumba a ni umugambi w'umurundi
umugambi n'umurundi ababwubatse
ababwubatse ni expertise yo hanze
expert nta murundi arimo yashize kwa gatoke mu kubwubaka gusakara
barimo barimo mugabo nubwa yuko kujya umuntu ariko arubaka inzu harabaho umu engineer akabaho ushako amatafari akabaho abavoma akabaho ariko nabamenyesha yuko le poste clé zaba zifishwe na expertise importe kubera ngaho iburundi wacu atari twari dufishe
ego nimba atari banga abo banyamahanga bashizemwo ico ise expertise ubuhinga bwabo bava mu vyahe ibihugu
hariho abava mu gihugu kibanye ca Congo amaze kubaka amato atari make ku kiyaga ca Kivu hariho abava mu gihugu hariho expertise muri Kenya no expertise zo mu Buhindi n'ahandi handi henshi muri Peiba
ego hanyuma muri muri abo urugero rw'abarundi rungana gute pourcentage mu gifaransa civyo abarundi bakoze muri ubwo bwato bungana gute urashobora kutubwira bimwe mu bikorwa abarundi bakoze muri urugo ruganda muri ubwo bwato kugira ngo bwubakwe
no tuze urugero nibaza ko noheza afatira muri rusange kuko mumbajije nk'urugero aje noheza ndababwira ati 80% abarundi parce que umuntu niwe yashize mu mutahe
bakoze ibyahe bikorwa hambavu y'umutahe ibikorwa bwego nyavyo kuvuga gatafari ndashitse ko nimba kaza ko navyo nzi icuma ndasudiriye ibikorwa tuvyakozwe n'abarundi muri ubwo bwato ni nk'ivyana
nawe bantu hanze baherekezwa n'abarundi
wo tubwira nka bimwe mu bikorwa
nka bizasudire hariho abarundi baherekeza mu bintu byinshi mu maposte menshi abarundi baraherekeza kuko nagira ndababwire yuko uri kurakora umugambi harajamo n'ukwigisha kuko ubwo bushobozi dukura hanze nitwe kwamata bukura hanze igihe cyose nagira yuko ni ku nyungu zuri ko arubaka kandi no ku nyungu za twese
duteza kugisha cyane nturaheza kwishura akabazo ka Norbert Elvis unkundire ndamuciyemo gato ncanjiranya nuyitwa Teofila ziri Ziri Kinoza yatwandikiye kuri Facebook kuko bisa nk'ivyo yejeje kwishura ati none hari amakuru avugwa yuko bwo babwarubatswe cyane gose n'umukongomani ngo usanzwe yanditse mu Kinyarwanda ukora amato ya Etablissement Silimu yitwa Emmanuel ngo yakoze ubwato rimwe kabiri gatatu na kane ayo makuru niyo canke siyo ga Elve
niyo
no kurakoze kumuha inyishu hanyuma rero ati ubwo bwato hajya mutegekanya ko bufise igihe kingana gute igihe cyo kubaho imyaka ingahe
umuntu ubwato ndi uko muhora mutembera kuri kibuko cha Bujumbura
ndaheruka kef mbere ya bibiri ndaheruka araheze imyaka mbwabo ndahazi nara mucungara yaho ndahazi
cyane kalimye muzosangaho ubwato bwakozwe igihe abazungu bari bakinga muri Democratic Congo buracakora
yego
rero imodoka iyo uriko urayitwara ukayigira anshetse neza iraramba mugabo iyo uyifata nabi murazi ngene bica bigenda nizo nico kimwe kwese turizera yuko ubwato bwacu tuzobufata neza bukaramba
ukagira
igihe kirekire
ngarutse kuri Norbert namuciriyemo ibibazo vyiwe ariko hariho nakutishuye ati bwakorewe hanze buratwagwa mu Burundi bwakorewe byose ku butaka bw'u Burundi muri Kabezi ku butaka bwa Kabezi canke hariho twavuye hanze tumaze gukogwa
aho kose bwakorewe mu Kabezi gusa ivyuma nibyo byavuye hanze
urakoze
kandi icyuma cya mbere cyateranijwe mu Kabezi muri mu ntara ya Bujumbura
urakoze tuce twakira na Leonard ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
murakoze
werega Leon
merereye mu ntara ya Ngozi aho bita muri komine Tanga
mu komentanga ndahabona akabazo kawe kwa Elvis kwa gutumiri
akabazo kawe cyo kwa gutumire bwa mbere ndamuramukije
arakumva
ndabaramukije cyane
hanyuma nagomba kumubaza ubwo bwato mbega bushobora gutwara abantu bangana gute akabazo ka kabiri mbega ubwo bwato burafise nta nkenerwa umuntu ashobora gukenera cyane cyane ingenzi
ushaka kuvuga nka hanze uri mu bwato ugafungura ukanywa akantu ukaryama ukagira iki
ikibazo wa gatatu mbega ubwato burakingiwe by'ukuri ku buryo ababurimo batogira amakenga yo kubagira isangare ikibazo cyanjye twari utwo murakoze
urakoze cyane Leonard ngaho Ingozi
yego murakoze ku ijwi rya Amerika
yego Elvis umwishuri uvunaguye kubera hariho benshi baturindiriye ku muyongo wa telefone ushaka guha amahirwe bakabaza
ndashimiye ubajije ikibazo ubwato buzoshobora gutwara hejuru y'ibidandazwa uzoshobora gutwara abantu bashika ijana barenge ku basanzwe babukoramo hama ubwato yabajeye ko ubwato bukingiwe ubwato burakingiwe kuko cagisata n'ababwira ca autorité maritime autorité ferroviaire bashobora kureka ubwato ngo butembere budafise icyo navuga système de sécurité ikindi kibazo yabajije ni kibazo
yabajije ngo abantu ngo ubwato buzaba bufise ivyankenerwa byose umuntu akenera hamwe uja mu idushu koga ukaryama ukanwa ukafungura
murakoze cyane ego cyane harimo amashambwe harimo aho baryama hariho aho bicara hariho aho baja muri dushe byose birimo ibyo umuntu aba abaye mu nzu ngaha turi ibyo akenera birimo mu bwato
hariho ubwato usanga bwubatse ku buryo bwa kijambere aho uravuze ko indani umuntu adashobora kuryama akiyoga agafata akantu ku kabaraza kabwo sinzi ko byitwa ibaraza hanze umuntu arashobora kuzokwicara hanze akaraba mu mazi ariko arava agenda kurakoze Madiba ikaze ku ijwi rya Amerika dusangira ikiyago uhererega Madiba muri
Zambia
akabazo kawe
yese ikibazo subiri nshaka kubatura umutumire umvise ko ari ubwato buroba gutwara abantu n'ibintu bagomba kumenya simbe mwabo bantu baroba batwaye birogenda gute dufata ati ko hari nk'agezwa ati hariho amakaro gusa ngavuga ati arafite igicuro kanaka mu gihugu cya kinaka mu gihugu kinaka ingendo buba bateguye gute icyo ni cya mbere
ngo gute sintawe akabazo kawe
ati ingendo mu bihugu bazi ko Tanganyika igizwe n'ibihugu bine ingendo batse uba bateguye gute dufate ati irova mu Burundi ikihagara Tanzania cyangwa idangura Zambia cyangwa baruvuga nk'ati ukwezi kunaka ingendo ziteguye mu gihugu kinini
ako kabazo yakisho yaravuga yuko yakisho yaravuga yuko ibihugu bazoza baracamo naho bategekanije kugenda uze gusubira kumviza kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewe wa kaburungu ko
ikibazo cya kabiri usanzwe tuzi ko ibintu by'ingendo zo mu mazi kenshi usanga hariho burya bwato buto buto nk'utumarine usanga twitegekanije mu gihe habaye nk'amagisite two kurokora abantu ubwo bwato bwaba budufite tujya twate dutoze
murakoze ugira umunsi mwiza muri Zambia Madiba
ego murakoze
akabazo ka Madiba muri Zambia Elvis
nagira mu bisanzwe najishuye
kutwato dutonya
uko ibyonya biri muri imwe za security nababwira
okay donc utwo twato tuzatuhari Elvis uratwumva
kandi ndagumva niko ndategera
utwo twato duto duto tuherekeza rujya rwato runini tuzatuhari
afite no twato bashya indani hama anka bashaka kugira akaba ariko tubafasha kugira utwo turategekanijwe
urakoze hanyuma iyo umuntu ariko arakora umugambi nk'uyo twumva ari munini aragira intambamyi nyama yorohewe ngo birerade intambamyi umva wowe ushobora kusabikaniriza abakumva kuri ino saha mwahuye ahanini zari nkizahe kuva muciyumvira MV Musumba mushikane iyo mbanyi yanyu
intambamyi nk'ibura nk'uko muheje kwivuga intambamyi hari izo umuntu abonye ashikanye ibikorwa avuga ati no kubyibagira ukabyibagira mbwa intambamyi nk'ibura ariko kubabwira ngo intambamyi twahuye nizi zirahari ariko nibaza ko nta nzwari cyo gishobora gufasha
abatwumviriza hanyuma nimba atari ibanga hariho utubazo tubaza rega natwe turabamenyesha amakuru tubaza twose nimba atari ibanga bwatwaye angahe iyo noti ingana gute
nyada yuko kibazo nk'ico abanyarwanda batwoje kibangira ko gatoyi
nivyo ariko ngira ngo uzotubwira mu minsi imbere maze gutangura kuja gukora ingendo kugira twumve ibavu mwavunitse kugira ka bebe kanyu kaboneke urakoze twakire Elias Elias ikaze ku juri America
ego murakoze cyane
uvunagure mu kubaza ko yadusigaranye iminota mike
ego
uherereye he gairiye
yewe uherereye mu Kayanza muri komini Matongo kandi mbanze gushima ukuntu mwaba mutwakiriye
urakoze ni rya mbere tugukomera mashini ikaze ku juri America niko twakira abantu iyo tubakiriye ubwa mbere
yego nange murakoze cyane
yakoze Nadia taha niwe yagushize ko ku bunongo
ego nyine no kuri akoze
akabazo kawe
akabazo kanje naka akubwo bwato bwo bwarakorewe ngaha mu Burundi mbega nagira bumbarize umutumire mbega bwo mbere yuko babushira mu kiyaga baba barabukoreye doba barabusuzumye kugira ngo be bukwije inyene byangombwa ko mbona ubwato bwishi bukunda kurohama kandi bwakozwe n'ibyo bihugu by'ibihangare
Elias kubera ari ubwa mbere tukwakiriye sinogenda ntakuretse ngo agusubiremo kandi mukayanza biragutugora kutwumviriza akabazo yari yakishuye mugabo Elvis Elias n'ubwa mbere ngo aje muri kino kiganiro kimaze imyaka n'imyaka sivyo reka umwishure wihuse ndazi ko wari wishuye ako kabazo kiwe
nagira Elias ndamusubirire mu gato ndamubwire yuko kuva ubwato butangura kubaka hariho abahinga babijejwe baguma babikurikirana ku mwanya ku mwanya ku mwanya ku mwanya gushika aho tubusha mu mazi yego niragire yuko no bigeze nko ngaho
birakwiye
mu buryo buvunaguye
yego dekansubire gatonya urumva wadutwaye hanze uratubwira bara uko risa uratujana indani uratubwira ati hazo bari aho baryamaho bogira abafungurira ariko abakorayo bamwebwe mwiyumvira umugambi nawo muzokora na vya hagufi na hagufi ikintu cy'ubwato ni kintu urumva buri ibira uko biri kose hariho ubwato twamatwumva twagize insanga ya mushinwa hehe hehe kandi byitwa ko byakuriye mu bihugu bimenyerewe cyane muri ivyo bintu amahugurwa mu fisega Elvis arakwiye
kwa kwa twibaza yuko twagerageje uburyo bwose dushoboye nagiye yuko twahamagaye abantu benshi bahantu hatandukanye bakaduha ubumenyi bwabo aho hose kwagira twirinde amasanganya nk'ayo oya nabwiye yuko hariho amamezire da sekirite dufise aho hose tuvugira ati tugerageze amasanganya nk'ayo umenya tuyevi tuyagabanye ico ntushobora kubishura nuko wumva yuko muvuga muti bavuze bati n'ubwato bwo mu bihugu bya Buraya bya ushobora kwirira ariko twe twibaza yuko ahacu twaragerageje uburyo bwose bushoboka kugira dushobore gutuma ibyo bintu kuko ibyo byose z'umuyandisitiri nshobora kukwandikisha uvuga ngo ndiko nayandikisha ku bwato buzosa bw'ibiri
oya ku mahugurwa nabaza kuri ku mahugurwa guhugurwa mu buryo butandukanye ni ikintu gisa nka gishasha turazi twato dutonya two mu rumonge na hehe amahugurwa
ahubwo amahugurwa aguma akenewe cyane n'ubunya tuyakeneye kuko bavuga yuko mu Gifaransa bavuga ati l'homme normal apprend jusqu'à la mort ubwo ni ukuvuga yuko umuntu wese aguma yiga aguma yiga
birumvikana hanyuma urugendo ruto mutegekanya kuzokora duhere ku rugendo ruto n'utugengo ruzova ha rugende hariya ariko mutegekanya ko amafaranga make ya nyuma urugendo ruto ruzotwara ngahe mu Marundi ku muntu
ajejwe no kugira ama strategy murazi uko entreprise yose iteza kuba baragira strategy commerciale baragira hama kagira igihe bakayishira ahabona bakavuga ati tarif ni donc igitrashika kuri iyo ntambwe mbwanye bazaye kuvuga cyane bizotwitura bizobimenyeshwa.
Yego, hari uwitwa Niyonzima Clorina niko yitwa kuri Facebook yatwandikiye aratubwira ngo bari bakuye guca bagira uruganda rukora ubwato ku buryo n'abandi bo mu bindi bihugu baza kubugurira ngaho iwacu mu Burundi igihugu cy'amatanubuke. Societe yanyu yitwa Musumba Cargo, murategekanya kuzokora ubwato mugahamagara abandi bakaza kubushorera ngaho ikaba uruganda rukoregwamo ubwato?
Twebwe uruganda turarufite, turafite aho donc gukorera ubwato. Hama ndanabamenyeshe yuko ubu si ubwato bwa mbere dukoze,
nibwo tuduhagarikira
ngaho. Vuba turafite n'umugambi wo gukora amato atwara ingenzi. Turafise umugambi wo gukora ayandi mato atwara ibidandazwa. Twizera yuko kugira umwe n'uruganda ruzoba rurikorurakora rubandanya rukora. Nizera yuko abazodusaba expertise abaribo bose nibaza yuko tuzoheza tukabishura hama bakaronka inyishu itomoye.
Ego, ubwato uko bwitwa ni Musumba MV Musumba BMV ni kuvuga ikiga mu mpunyapunyo yayo. MV ni moto canke ni
bayita moteur vertical?
Moteur
vertical.
Ego, mwarashize ko akarimwe ni seri ya mbere hadoza ya kabiri yo kuri bwa ya indi nyene canke mutegekanya ko ubwato bwose muzoza murakora muzobwita Musumba, ibi ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane gushika muzoge nde muratororokanya urutonde?
Ego cyane mwabitahuye cyane rwose. Yashize ko igiharuro kimwe hanyuma tudashira ko igiharuro kabiri. Ego tubandanye
mubandanye. Nuko rero tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro, hari benshi bari bipfuje kukizamo mugabo nti byakunze kurakora neho namo amatelefone atakoshobeye ko tubatora, ariko naco tubatumire kongera kucumva kuwezi tata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ntirahereze kuri muno butumwa bwa Ndayishimiye Valentino ati kubukora n'ikima ariko nuko bazohava bagira uko ubukene bugize bakabupakira ibirenze bakazama butamaze na kabiri. Iki kibazo mwocesha kwiki kuri Valentino ga Elvis?
Ahubwo ndamushimiye cyane Valentin. Nibaza yuko iyo onya ni nk'urugohe atuvuniye. Ariko abituvuniye natwe tufite ku mutima. Twebwe ubwacu bwacu tuzopakira ibijanye n'ubushobozi bwabo.
Amatoni
rero ntagira amakenga. Ntagira amakenga, nta kurenza, nta oya.
Yego, urakoze cyane. Imbere ko tugusezera udusubize gato indani mu bwato apana inyuma yaho, imbere hari ivyumba bingahe muri Musumba, muri MV Musumba? Hari ivyumba bingahe vy'abantu?
Arashobora kwicara abantu ijana. Hari ivyumba bishika kuri 13. Ego,
ivyo vyumba 13 bikaba bifise ubushobozi bwo kuryamamo bangahe? Urakoze cyane Elvis. Reka ndagushimire cyane rwose ko nawe wemeye kuza ngo dusangire ikiyago ukaduha umuco kuri buno bwato MV Musumba. Nkibutsa yuko Elvis Hatungimana uri mu bakurikiranye ibikorwa byo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa gushika buhere eka ubikurikiranira na hagufu bandanya kubikurikirana ejo ijuru rya Amerika n'iryongera kukwikora ko kwindi migambi itandukanye cankuza kutubwiraho ubwo bwato buzaba bugeze uzotugamburukire nko kwabikoze no munsi
murakoze cyane Diane.
Ego nuko kuri micro mwari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ni Jewe nabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri sanga tuno munsi mwumva cari gishimikiye ku bwato bwitwa MV Musumba A ni ubwato urundi bwaronse ku nshuro ya mbere bukorewe muri ico gihugu mwavumvise ko mubabukoze harimo abarundi n'abandi bahinga mva makungu tubashimiye komandanya kutwumviriza no kuba mwumvirije kino kiganiro rero bakoze abo twari kumwe muhinga bw'ivyuma ya Linadia Taha na ingenieur Cornelius ahanje turongera saa 12 makurazo bagezweho mu kareke bigari vya